Hivi ni Radio Sauti ya Amerika. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Sauti ya Amerika i Washington DC. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere tariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016. Muri kumwe na Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka ni Samuel Gice ibujumbura ni Kigali mu Rwanda ndabaramukije nanje ndabifuriza umunsi mwiza ku uyu wa mbere
kwa ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga abaturage ntacyo wabamara
kuzamura ari kidomoro biratuvuna cyane
turavomereho twarinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu
abo nabanyagihugu bintu birukunta ama projet ya leta ahomba atuma nabo bahomba ibintu byinshi kandi ika nabavuna mu buryo babayeho bwa misi yose inkuru cyo kimena y'imakuru avuga ijyano hino ku isi harimo ibihano bishasha Amerika yafatiye Iran umunsi w'ukwibuka amavuko ya Martin Luther King Jr n'ibyagirizo by'abakinnyi bemera gutsindwa n'impaka mu rukino rwa tennis kubera bakiye amafaranga aya makuru turayagaruka ko mu kanya Radio ya Amerika Washington DC amakuru iyo hijya no hino twabateguri ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Iran bwatangaje ko ibihano bishasha bya leta zunze ubumwe za Amerika ku mugambi wa mamesire balistique y'ico gihugu biteye kubiri n'amategeko umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Iran Hossein Jaber yatangaje no munsi kwa mbere ko Iran izo kwishura mu gukomeza utwigoro twayo ku vyerekeye umugambi wayo wa misile balistique wemewe n'amategeko no gukomeza uburyo bwayo bwo kwivuna umwansi Iran yanebaguwe na leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengero bw'isi kwigeragezwa ry'amamisile balistique inshuro zibiri mu mwaka uheze bivuga ko ryaciye kubiri n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi Iran yarashigikiye igeragezwa ry'iyo mamisile mu kuvuga ko ryari rijanye n'ivyerekeye umutekano w'igihugu leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye ingingo nshasha abanya Iran batanu n'amashyirahamwe y'icyo gihugu afitanye isano n'ibikorwa biziririjwe by'amamisile balistique Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko leta yiwe izoshira mu bikorwa ivyo bihano bishasha ku mugambi wa mamisile balistique y'igihugu cya Iran.
Muri Afrika y'uburengero ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasohoye itangazo rivuga rishimitse ko banegura ibitero vyagizwe ku mugwa mukuru wa Burkina Faso bigahitana abantu 29 bigakomeretsa abandi batari bake baturuka mu bihugu 18 iryo tangazo ryasohotse mu gihe igihugu cya Burkina Faso cyatangura ikiringo c'imisi 3 yo kugandarira abo bantu biciwe muri ivyo bitero vyagizwe ku ihoteli ikomeye n'iyindi nyubakwa yo gufunguriramwo iri hafi yayo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo hoteli iri ku mugwa mukuru wa Gadugu bita Splendid na restaurant yitwa Cappuccino Cafe ku mugoroba w'umunsi wa gatanu batangura kurasa abantu inzego z'igihugu zijejwe umutekano kumwe n'abafaransa zikorana nazo zatangiye gutabara mu gitondo cy'umunsi wa gatandatu aho batana mu bitwe nabo bakozi bibi ikiringo c'amasata ari make kugira bigarurire iyo hoteli ikunze kwakira abanyamahanga batari bake kumwe n'abakozi ba ONU.
Radio ya Amerika Washington DC. Abanyamerika mu gihugu cyose uno munsi kwa mbere bibutse itariki y'amavuko ya Martin Luther King yayoboye umuhari w'abaharanira uburenganzira bw'agateka kabirabure muri Amerika. Martin Luther King yamenyekanye cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe 1955 igihe yayobora ukwihoza amabus atwara abantu mu gisagara cya Montgomery mu ntara ya Alabama mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byatumye icyo gisagara giguraho inyifato yo gukumira abirabure mu mabus atwara abantu. Yamara umuyobozi akomeye cyane mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bw'agateka ka muntu kabirabure byamuhaye igihagararo kinini cyane mu myaka y'igihumbi kimwe 1950 imyaka y'igihumbi kimwe 1960 akaba yashikirije ijambo rikomeye ryinjiye mu mateka I have a dream kuvuga ndafise inzozi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1963 i Washington DC. Yararonse agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka w'igihumbi kimwe 1964 umwaka itegeko rikomeye ryerekeye uburenganzira bw'abirabure ryatewe ku igikumu na perezida w'icyo gihe Lyndon Johnson. Martin Luther King yagandaguwe ku itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1968 mu gisagara cha Memphis mu ntara ya Tennessee, aho yari yagiye gufata mu mugongo abakozi babirabure bakura imyavu mu mabarabara bari bagararije akazi kubera barondera guhabwa umushahara umwe n'abazungu.
Urunani rw'abasirikare bayobowe na Arabie Saoudite bishe abapolisi bashika kuri 15 ku mugwa mukuru wa Yemen mu ijoro rya keye. Abo bakaba biyongereye ku bandi bantu bashika ku 600 bamaze kwicwa kuva leta ya Arabie Saoudite itanguye ibitero byo kugwanya abagwanyi b'abahudi bafashe igisagara cha Sana mu mugwa mukuru wa Yemen. Icyo gitero ku biro bikuru by'igipolisi cyakomerekeje abandi batari bake. Abajejwe ibikorwa byo gutabara bihutiye kurokora abatari bake baguye munsi y'amazu yasenyaguritse muri icyo gitero. Abaroberi b'abahudi bafashe umugwa mukuru wa Yemen mu 2014. Ivyo bituma umukuru w'igihugu Abdi Rabu Mansur Hadi atanga imihoho mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2015 yongera hungira Riyad mu mugwa mukuru wa Arabie Saoudite. Kuri uyu munsi wa Mungu, kimwe muri ivyo bitero vy'ugurunani rw'abasirikare bayobowe na Arabie Saoudite cahitanye umumenyeshamakuru yigenga akorera ijwi rya Amerika na Irene. Umumenyeshamakuru Al-Megidad Mojali yabaye umumenyeshamakuru agira gatandatu yiciwe muri Yemen kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2015.
Abakinyi b'urukino rwa tennis batanguye gukina uno munsi kuwa mbere mu ihiganwa rya tennis rya Australian Open, mu gihe hari amakuru avuga ku vyagirizo vy'abakinyi bakiye amafaranga kugira bitsindishe ku nguvu n'impaka mu mahiganwa. Ivyo bifatiye ku nzandiko z'ibanga zamenyekanye. BBC na BuzzFeed bitangaza ko mu kiringo c'imyaka 10 irangiye urwego rwa tennis rujejwe ukwitwara neza mu rukino rwa tennis rwaragabishijwe ku vy'uko abakinyi ba tennis 10 baza ku rutonde rw'abakinyi 50 bakomeye kurusha abandi ku isi bashobora kuba baritsindishije n'impaka mu mahiganwa ya tennis kubera bahawe amafaranga yamara nta numwe muri bo yigeze ahanwa. Chris Kermod ayoboye ishyirahamwe ry'abagize tennis umwuga amenyesha ko atavyemezo urwego rujejwe kwitwara neza mu rukino rwa tennis rwatoye bishigikira ivyo vyagirizo ku rwego rudafatira ku rukurukuru. Ku rwego n'abategetsi b'urukino rwa tennis bariyamiriza bivuye inyuma ivyuko ivyemezo vyuko hari abakinyi bitsindishije ku nguvu mu rukino rwa tennis kubera bakiye amafaranga vyirengagijwe ku mpamvu iyariyo yose canke kwivyo vyagirizo bitariko bitohozwa neza.
Muri Pakistan, abagwanyi b'abataliban biyitiriye igitero cha bombe cyagizwe ku basirikare bagwanira mu kirere bashika kuri 5 gikomeretsa abandi batari bake. Igipolisi kivuga ko ico gitero cyagizwe kuri uyu munsi wa mbere hanze y'igisagara cha Quetta, umugwa mukuru w'intara ya Balochistan isanzwe igizwe n'umutekano muke. Umwe mu bategetsi ba leta avuga ko abagwanyi baturikije iyo bombe mu gace kitwa Marget, aho abagwanyi bari bateguye gusambura imiduga y'abasirikare bagwanira mu kirere b'umugwi witwa Frontier Corps. Umuvugizi w'abataliban Mohamed Karsani niwe yatangaje ko aribo bagize ico gitero, yongera avuga ko abantu benshi baguye muri ico gitero.
Murumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi, muradukwirikira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Amakuru yo mu biyaga binini, itegeko rigenga ubwigenge bw'amakomine mu gisagara cha Bujumbura biriraja mu ngiro na cane cane mu gace kayo k'akarere kerekeye ubutunzi. Ivyo vyashikirijwe na muganga Jean Bosco Girukwishaka yahora atwara komine Muha urongoye igisagara cha Bujumbura. Yabwiye umumenyesha makuru wacu ko igituma iryo tegeko ritaraja mu ngiro ari uko igisagara cha Bujumbura kidashobora gufatwa nk'izindi ntara z'igihugu. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Iryo tegeko rigenga amakomine yo mu gisagara cha Bujumbura ryatewe kugikumo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kugenekereza ya 2018 ukwezi kw'11 mu mwaka wa 2014. Iryo tegeko kandi ryahindura amakomine 13 muri 3 ariyo Ntahangwa, Mukaza na Muha. Muganga Jean Bosco Girukwishaka, umwe mu bagize inama nyobozi ya komine Muha, n'umwe mu barajwe ishinga no kugiye tegeko ritaraja mu ngiro.
Ibicanye n'iryo tegeko kitaraja mu ngiro twovuga hanini ni kicanye n'ubwigenge bwa makomine mu bicanye n'uburyo kuko iryo tegeko riha makomine ubwigenge mu by'ubutunzi kugira nayo nyene ashobore kwitoreza amakori n'amatagisi nk'andi makomine yose ya ruguru gucyo agashobora gushira mu ngiro imigambi baba baremereye abanyagihugu.
Twamubajije iyo byapfiriye kugira iryo tegeko ntirije mu ngiro na cyane cyane mu gace karyo kerekeye kwigenga ko makomine yo muri meri ya Bujumbura mu by'ubutunzi. Muganga Jean Bosco Girukwishaka yaturungitse kubariza mu bushikirangaje bw'intwari hagati mu gihugu canke ku butwari gisagara cha Bujumbura.
Kwibaza ko aho niho hari kibazo kubitura abatwebwe nta ntambanye n'imwe tubona yo buze iryo tegeko rija mu ngiro.
Fredimbo Nimpa aramutswe gisagara cha Bujumbura. Twamubajije igituma iryo tegeko riho bwigenga makomine yo mu gisagara cha Bujumbura ubucitwa intara ya Meri ya Bujumbura ritaraja mu ngiro. Yishijwe ijya Amerika ko Meri ya Bujumbura idategerezwa gutunganywa nk'intara. Fredimbo Nimpa avuga ko ivyo gushira mu ngiro iryo tegeko mu gace karyo kerekeye ukwigenga kw'amakomine bidakunda. Igituma nuko Meri ya Bujumbura ihaniye ayandi mashirahamwe n'abakozi bayo imiryaridi zitatu zirenga mu mafaranga y'amarundi. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ko kugira icyo kibazo kizove mu nzira ari ukurindira irindi tegeko muri kino gihe riri mu nteguro. Tukivuga ubuzima bw'amakomine ya Meri ya Bujumbura, kuri uno wa mbere niho hatangura ibisikanya hagati y'abahora barongoye amakomine mine kuva kugenekereza rya 2019 ukwezi k'umunani muri 2015 gushika kugenekereza rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2016. Jean Bosco Girukwishaka yahora arongoye komine Muha yasigiye uwahoze ari umuhanuzi wajejwe ubuhinga mu by'intwaro n'imibano Dize Menshi Louis ari nawe agiye kurongora by'imfata kibanza komine Muha. Imigambi 5 yari kwirarangurwa, muri yo harimo inyubako nshasha za komine Muha zimwe zitari bwarangire kubakwa mu gihe abanyakanyosha twayaze bamwe bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise indongozi yabo ihinduriwe amabanga kandi yari yarafashije kugira gahenga mu by'umutekano kabe kahari muri zone Kanyosha. Muganga Jean Bosco Girukwishaka arabahumuriza.
Twagomba rero tubatera kamu tubasabe yuko umwansi wewe yamagavye nabo nyene ntibajya mu mukondora zose bame biteguye kugira umwansi ntabace mu gyaho. Nako kamu rero twotera abanene gihugu n'abazodusubirira ko gukora baca inama n'ingingo mu bijanye n'umutekano ntihagire n'umwe yikira sindabibatswa.
Ngomenya ko hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu uwo yahora arongoye komine Muha yahawe amabanga yo kurongora ibiro bijejwe ubugenduzi bw'amagara y'abantu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Remi Barampama yahora arongoye komine Ntahangwa akazoja kumukenguza amateka asubiriye umukenguza amateka Martin Bazumutima yagenywe mu mabanga yo kurongora umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo Sentebe mu Gifaransa. Ariko uwa gatatu yahora atwara komine Mukaza w'ubu yarabogojwe n'itegeko ry'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagirije Marie Suzanne Ndayisaba kuba yarafashe ingingo zimwe zimwe atawe agishije inama hamwe no guhagarikira ubugeni atisunze amategeko. Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Urwego rw'umuvunyi bita Ombudsman ruvuga ko rwatanguye gukurikirana amatungo y'abantu bahora bayobora amaproje yahombye, ngo harabwe niba niba guhomba kwayo maproje bidafitaniye isano no kwigiza ko amatungo kwabayayobora. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi.
Buri mwaka umugenzuzi mukuru w'imari ya leta asohora imibare igaragaza amamiliyari leta itakaza mu mishinga itangira igahomba nta kirageza ku baturage. Urwego rw'umuvunyi mu nshingano rufite rwo kugenzura imitungo y'abayobozi rutangaza ko rwasanze guhomba kw'ibigo bimwe na bimwe bigendana no kwigwizaho imitungo kw'abayobozi b'ibyo bigo. Madamu Cyanzayira Loyizi y'umuvunyi mukuru avuga ko batangiye gusesengura ubutunzi bw'abayobozi bagiye bayobora ibigo bikaza guhomba, ngo barebe niba nta sano ihomba ry'ibyo bigo bifitanye n'imitungo y'abayobozi batunze.
Hari igihe iyo dukora assessment tuvuga y'umushinga runaka cyangwa ya program runaka, mu gukora assessment dushobora hari byinshi bizamo dushobora gusanga hari mwibyaha bitandukanye hari mwibyaha byo kunyereza dushobora gusanga hari mwibyaha bya ruswa ibyo tukabikurikirana ariko iyo dusanze bimeze gutyo tunasubira inyuma kuko muzi ko dushinzwe no gukora igenzura ku mitungo so tunasubira inyuma tukajya kureba babandi bashinzwe gucunga izo program iyo mishinga abashinzwe amasoko aho twasanze hari ibibazo mu masoko tukajya kubihuza n'imitungo yabo
uru rwego nyirutangaza mu mare wa dosiye rumaze kugeza mu nkiko umuvunyi mukuru asobanura ko mu manza cinja byaha iyo bagikusanya ibimenyetso ibintu byose bigirwa ibanga gusegarutse ku mishinga ya leta yakorewe ubushakashatsi n'urwego rw'umuvunyi bikaza kugaragara ko yahombye
twebwe hari imishinga twakurikiranye tugasanga yaradindiye cyangwa itarageze ku nshingano uko byagombaga iyo dusanze bimeze gutyo niho dusubira inyuma tukajya kureba niba nta bigwijeho imitungo bari bashinzwe gucunga iyo mishinga hari nk'umushinga uriya wo kubyaza nyiramugengeri amashanyarazi wo muri gishoma twabugaragaje muri raporo hari biriya bya stade yahuye twarabigaragaje muri raporo yacu imushinga twagarutseho sinzi ko nawe itumushinga biriya bya programs za bye bye nyakatsi
iyi mishinga itangirwa igapfa itararangira igira ingaruka ku baturage be bayitezeho kubakura mu bukene urugero n'urw'umushinga wo kuhira imyaka mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba watanzweho za miliyari zitabarika ukarangira nta nyungu abaturage bayikuyemo ndetse n'ubu abaturage bakaba bacyuhira imyaka yabo bakoresheje amaboko yabo
rimwe nibwo twejeje muri 2009 ariko ikindi gihe cyose twahoraga duhomba dufite amadeni y'ifumbire twananiwe kwishyura umurenge waduhaye vuga ngo rero ushize muri rusange urasanga uyu mushinga nta abaturage ntacyo wabamariye
kuzamura ari ikidomoro biratuvuna cyane
turavomereho twahinze nk'ibitunguru tugakoresha amaboko yacu urumva ni ibintu bitugora cyane
tuvomesha ibidomoro ndetse ari byo nkanje nshaje nkoresha ka 15
urwego rw'umuvunyi rusobanura ko urwahawe ububasha bwo kugenza ibyaha ariko yabarwo cyangwa se izindi nzego za leta zishinzwe kugenza ibyaha kugeza ubu nta bantu bari bagezwe mu nkiko baregwa guhombya leta za miliyari zatikire mu mishinga itarizwe neza cyangwa se yapfuye itaragera ku musozo hagiye humvikana abayobozi bato bakurikiranyweho kunyereza amafaranga make yaragamije wenda kubakira abaturage abakurikiranyweho kunyereza amafaranga yatanzwe n'abakoresha mituelle de santé ariko nta muntu urarahanirwa ku mushinga we wizwe nabi ugahombya leta za miliyari asumta kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ry'ibihugu byo muri Afrika ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo CHAN rirabandanya mu gihugu cy'u Rwanda. Dufise ku telefone mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Wiriwe neza Jean-Claude?
Wiriwe neza Fidele.
Wo tubwira muri make ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa rya CHAN uko ibintu byifashe? Mutubabarire turatakaje mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ariko turabandanya tumurondera ku telefone. Reka tubandanye ku makuru. Uyu ni wa mwanya w'abanywanyi bacu kuri Facebook aho dutega amatwi mugenzi wacu Oriane itanga ishaka
Abagize akanama k'amahoro n'umutekano mwishira mu muzima kungu oni bazogendera Burundi kuri uyu wa gatatu bitegekanije ko izo ntumwa zizoba zirongowe na ambassadeur wa leta zunze ubumwe za Amerika muri ONU Samantha Power n'u Bufaransa François Delattre bakazogirana ibiganiro na Président Pierre Nkurunziza kumwe n'abagize société civile abanyonyi bacu kuri Facebook bagize icyo babivuga ko Niyo nkindi avuga ati kuza byari byiza ariko Samantha Power ntakenewe ku butaka bw'u Burundi kuko arafise uruhara mu ndyane ziriko ziraba mu Burundi nimba atazobaje gusaba ikigongwe arirekera kabisa ntakenewe na gato ku butaka bw'u Burundi ariko nimba azobanza gusaba ikigongwe araza agisabe aca subira inyuma azoheza garuke rero baganire ibindi amaze kugirwa ikigongwe Odette avuga ati abo bazungu nibo bene kudutaburira igihugu ngo baza kudufasha iki ati yaba two mushobora twumusubizayo namaguru Pierre Celestin avuga ati yoza bakamuzungurutsa igihugu cyose byotuma amenya ukuri atakubariwe nabandi akenshi baba bafise aho bahengamiye. Amede avuga ati ni byiza barahawe ikaze mu gihugu cy'u Burundi atariko ikibazo aho kiri ndibaza ko leta itazobakira. Joseph wavuga ati abarundi twaramenyereye gutera ivyatsi ONU itamuhinduye turamutera ivyatsi Samantha. Julien wavuga ati ntawe dukeneye nagume hiyo ibi byose biri mu Burundi no kubera uwo munyamerika kazi. Rube vyavuga ati basha azobarinda uyu mugore ahonyoye kirengino. Ndai Firmina akavuga ati nibaze mugabiragoye hasigaye hi imana niyo yo kudutabara nayo aba badede bigize ibinini. Janvier avuga ati nibaze babandanye kugira montage z'ibinyoma gusa bazotangara turi kurya kandi turyama. Andre avuga ati nibaze turabe ko bogondoza nkuru nziza akaduha amahoro. Cassien avuga ati aha emwe nibaze bimara ubute mugabo nimba ari wa wundi presidenti yananira abarundi n'amakungu sinizeye ko no kubakira azonabakira kwere. Ati kandi naho yobakira eka nta kizovamo. Joseph avuga ati nibaze bamubwiza ukuri batajya umunwa ari kure manda ya gatatu bitagenze uko nibafata ingingo kumwomura ku nguvu. Mvyariye wavuga ati Samantha Power ivyo yakoze bibi ku Burundi ni byinshi ntawe dukeneye. Eric wavuga ati none ko leta itemera Power jewe mbona izo ngendo atakizovamo. Abenego avuga ati nibaze kabisa. Madaha avuga ati nibagere yo pe ahari inkuru nziza yagira ico yibwira. Gateka avuga ati wapi baze canke bareke nta bishasha batuzaniye abarundi turabimenyereye ni kwa kundi nyene. Fami avuga ati nta neza tubizeye ko kuko nibo badutabaguriye igihugu. Bajila avuga ati nibarungi kuwundi apana Samantha. Odette akavuga ati ntawe dushaka nta neza y'abazungu buzuye ndambi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tugaruke ku vyerekeye umupira w'amaguru higanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ry'ibihugu byo muri Afrika ku bakinyi bakina mu bihugu byabo cyane ririko ribandanya umunsi ugira gatatu mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira ku nkino z'uno munsi ku wa mbere.
Ku munsi wa gatatu w'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu umupira w'amaguru ku bakinyi basanzwe bakina mu bihugu byabo cyane mu 2016 irimo kubera mu Rwanda hari hatahiwe itsinda rya gatatu ririmo gukinira kuri Stade Rujane ya Kigali i Nyamirambo. Kuheri saa cyenda ikipe ya Tunisia yatangiye gucakirana na Guinea mu mukino waranzwe n'ishyaka ku mpande zombi. Abakunzi ba ruhago nabo bari bahari usibye ko abantu batari bapfutse stade nkuko byari bimeze mu mukino ufungura wabaye kwa gatandatu w'icyumweru gishize cyangwa mu mikino yabereye mu mujyi wa Butarejo ku cyumweru. Ahmed Akaichi rutahizamu wa Tunisia niwe wafunguye amazamu ku minota 31 y'igice cya mbere ku gitego cyiza yatsindishije agatsinsino. Uyu kabuhariwe usanzwe akina mu ikipe ya Etoile du Sahel yakomeje kuzonga Guinea ku buryo yari agiye gusubyamo nyuma y'iminota 3 ariko umupira urenga izamu. Nubwo Guinea yatakaje umukinnyi wayo ukomeye muri ba myugariro ariwe Ibrahima Aminata Konde waje kuvunika akavamo ntabwo yacitse intege kuko umusatirizi wayo Arseni Kamara usanzwe akinira AS Kalum yaje kwishyura iki gitego habura iminota 6 gusa kugira ngo igice cya mbere kirangire. Umwe mu basesenguzi bakurikirana ruhago muri rushanwa rya Shan yerekanaga ko yasanze muri icyo gice cya mbere amakipe yombi yari afite imbaraga imwe ku buryo bwayo.
Tunisia ni ikipe iri very tactical kandi bakaba bafitemo abatekinisiye benshi mu gihe Guinea ifite abantu b'ibigango cyane bashyiraho physique ariko nabo ku rundi ruhande bakagira pace barihuta nabo hejuru y'ibigango bafite ko bafite na pace umuvuduko. Ibyo rero wabonye ko Guinea yabujije Tunisia gusetoringa umukino wayo no gushyiraho imbaraga nyinshi bityo rero Tunisia yaje kuyigora kugeza ku munota wa 30. Ibyo rero bikwereka ko hari hagati yo kwirarira mu by'ukuri kumva kuri favori n'amateka yawe aguherekeje. Guinea iri kuba realistic ahantu na Guinea abantu bagomba kwitinyira ni ikipe nta kintu mu by'ukuri kuri bo barimo baratakaza.
Bakimara guhindura ku munota 50 umukino umukinnyi Ahmed Akaichi wa Tunisia yongeye kwigaragaza atsinda igitego cya kabiri. Iki gitego ntabwo kigeze gica intege ikipe ya Guinea kuko rutahizamu wayo Arseni Kamara yatsinze ikindi gitego cyo kwishyura hasigaye minota 7 gusa kugira ngo umukino urangire. Nubwo iri rushanwa rikiri ribisi aba bakinnyi babiri Arseni Kamara wa Guinea na Ahmed Akaichi wa Tunisia nibo bahise bajya kwisonga ku bamaze gutsinda ibitego byinshi muri ishani irimo kubera mu Rwanda kuko umwe muri aba bombi amaze gutsinda ibitego bibiri mu kanya gashize isa 12 hamaze gutangira undi mukino mu itsinda rya gatatu urimo guhuza Niger na Nigeria uko uyu mukino uba wagenze turaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha yari Claude Munyandinda I Kigali
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya yamara imbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije ubushikiranganje bujeje rw'imigenderanire bw'igihugu cya Iran bwatangaje ko ibihano bishyashya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugambi w'amamisile balistike y'ico gihugu biteye kubiri n'amategeko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje rw'imigenderanire bwa Iran Hossein Jaber yatangaje uno munsi kwa mbere ko Iran izo kwishura mu gukomeza utwigoro twayo ku byerekeye mugambi wayo wa misile balistike wemewe n'amategeko no gukomeza uburyo bwayo bwo kwivuna umwansi.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasohoye itangazo rivuga rishimitse ko banegura bivuye inyuma ibitero byagizwe ku mugwa mukuru wa Burkina Faso bigahitana abantu 29 bigakomeretsa abandi batari bake baturuka mu bihugu 18. Iryo tangazo risohotse mu gihe Burkina Faso yatanguye ikiringo cy'imisi 3 yo kugandarira abo bantu biciwe muri ivyo bitero byagizwe ku ihoteli ikomeye n'indi nyubakwa yo gufunguriramo iri hafi yayo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo hoteli ku mugwa mukuru wa Wagadugu bita Splendid na restaurant iri hafi yaho yitwa Cappuccino Cafe binjira batangura gurasa abantu bari muri izo nyubakwa
Abanyamerika mu gihugu cyose bibutse uno munsi wa mbere itariki y'amavuko ya Martin Luther King Jr. yayoboye umuhari w'abaharanira uburenganzira n'agateka k'abirabure muri Amerika Martin Luther King Jr. yamenyekanye cyane mu mwaka w'1955 igihe yayobora ukwihoza amabus atwara abantu mu gisagara cya Montgomery mu ntara ya Alabama mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byatumye ico gisagara gikuraho inyifato yo gukumira abirabure mu mabus atwara abantu yamara umuyobozi akomeye cyane mu rugamba yabaye umuyobozi akomeye cyane mu rugamba rwo guharanira uburenganzira n'agateka ka muntu kabirabure mu myaka y'1955 n'imyaka y'1963 akaba yashikirije ijambo rikomeye ryinjiye mu mateka I have a dream no kuvuga ndafise inzozi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 I Washington DC
Muri Pakistan abagwanyi b'abataliban biyitiriye igitero cya bombe cyagizwe ku basirikare bagwanira mu kirere bashika kuri 5 gikomeretsa abandi batari bake igipolisi kivuga ko ico gitero cyagizwe kuri uno munsi wa mbere hanze y'igisagara cya Keta umugwa mukuru w'intara ya Balochistan isanzwe igizwe n'umutekano muke umwe mu bategetsi ba leta avuga ko abagwanyi baturikije iyo bombe mu gace kitwa Marget aho bari bateguye ko basambura imiduga y'abasirikare bagwanira mu kirere bita Frontier Corps.
Twobamenyesha mu rundi rukino ku byerekeye higanwa rya CHAN mu Rwanda hagati y'igihugu cya Nigeria na Niger ko Nigeria ariyo yatahukanye insinzi y'ibitsindo 3 ku gitsindo kimwe cya Niger. Ku yindi nkuru twigeze kubabwira mu makuru twabashikirije abakinyi b'urukino rwa tennis batanguye gukina uno munsi wa mbere mu higanwa rya tennis ya Australian Open. Mu gihe hari amakuru avuga ko kuvyagirizo by'abakinyi bakiye amafaranga kugira bitsindishe n'impaka mu mahiganwa ivyo bifatiye ku nzandiko zibanga zamenyekanye. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabateguriye kuri isaha niho bigarukiye tukaba dushimye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka turabashimiye cyane mugira umugoro wa mwiza naho butaha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.